Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri weneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose bo ku isi barangije ikiringo gitagatifu cha Ramadan ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, ibirori byabereye ku murwa mukuru Kigali.
Tumenye ko tugomba kuzirikana no kwibuka genocide kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse genocide yakorewe Abatutsi, kubana nabo muri ibi bihe bikomeye.
Uyo ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitima. Muri Sudani, umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku wa gatanu yatangaje ko igisirikare kigishigikiye ishyirwaho rya leta yobowe n'abasivile. Abakurikirana hafi Sudani bavuga ko ako ari akigoro kiwe ko kuresha amakungu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntihagire aho muja. Reka ya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Sudani General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku wa gatanu yatangaje ko igisirikare kigishigikiye ishyirwaho rya leta iyobowe n'abasivile. Ido nido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
General Abdel Fattah Burhan yabitangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere ku kiringo fata kibanza kizoshikana ico gihugu kuri demokrasi. Mu ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro. Ikiringo fata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake ivyatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwa bariko baragwana muri iki gihe, igihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje vyabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo c'ukwezi kw'iramazani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera ingufu zabo. Yavuze ko bazokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'iramazani muri Sudani mu munezero, mu gihe inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho, bavyuwe n'ingwano ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidel. Umutegetsi mukuru twayivuze niyo nkuru Fidel arangije. Twababwira kandi ku rubuga rwa Twitter rwatse akamenyetso kinyoni isa n'ubururu, bimwe mu bimenyeshamakuru abanyapolitike bacoranze kiranganywa muziki bakiranganywa mu nkino n'abandi bari mu bindi bisata bitandukanye. Inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninazo.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe. Abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi ku kwezi azuzarariha amadolari 8 amashirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere, akigasaba yamara kukaronka akazuzarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimwo umwongere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzejeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyonce, abakinyi barimwo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashamwe mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. Ku ruhande rw'ibimenyeshamakuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimwo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice bitanu ku ijana by'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter ari bo bonyine bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Ayo yaramwe mu makuru bavugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tuyibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza Radio Hejwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ya makuru tuyatanguye mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi barangije kiringo gitagatifu cha Ramadan. Ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, ibirori byabereye ku murwa mukuru Kigali. Mufti u Rwanda Sheikh Salim Hitimana yasavye abayisilamu kuba hafi abarokotse genocide muri ibi bihe bitaboroheye. U Rwanda rwibuka ku nshuro ya 1990 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni inkuru twateguriwe mu mumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Magiruza.
Kimwe n'ahandi ku isi, inkoko yari yo ngoma ku bayisilamu bo mu Rwanda cyane batuye umujyi wa Kigali mu muhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani Idri Fitri 2023. Ni umuhango wabereye kuri Kigali Pele Stadium yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo, aho byagaragaraga ko abayisilamu b'ingeri zose kuva ku bashesha kanguhe kugera ku bato bawitabiriye. Sheikh Salim Muhitimana mufti w'u Rwanda yashimye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 1990 genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudaterana barokotse genocide.
Abayisilamu, iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 1990 genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana mbese no kwibuka genocide kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi, tubegera ndetse tubana nabo muri ibi bihe bikomeye.
Uretse ko aba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye, mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse genocide yakorewe abatutsi, yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye iswala eshanu mu kwezi kwa Ramadhani, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhani, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhani. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhani, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Ku bayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani Idri Fitri 2023, babwijwe rya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Gisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo kidufashe kurushaho kwiyegereza Imana no kugira ngo twumve ko nabantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibura na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimira. Ikintu kinsigiye kinsigiye kumenya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafite namufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twaregereza Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
Ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa n'abo mu idini rya isilamu bakegera abo mu yandi madini ba mikoro make. Ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo, ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu.
Abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa, turagenda twikubi kuko nta muceri bunabona, nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura.
Ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye.
None se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye, ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayidi kimwe n'abandi? Ubu sinakubeshya, si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho, kuko nuko biraba byifashe.
Kuri iyi nshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani, umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 75,000 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 200 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi. Mu gusoza iki gisibo kandi, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya Korowani ku nshuro ya 10, ayo akazabera i Kigali mu Rwanda, akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo. Kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa. Ejwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nicyita ku mpunzi HCR cyateye akamo ayandi mashyirahamwe yita ku mpunzi, kayasaba gutanga ifashanyo zikwiye ku mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe PAM yita ku bifungurwa yagabanije ibyo ryahora ritanga ku kwezi mu makampi ya Nduta na Nyarugusu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovin ari muri Tanzania.
Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa Sere mu ntara ya Kigoma, umutegarugori Rehema Musami, mu nama n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi harimwo PAM itanga ibiribwa na UNICEF yita ku bana. Vyabereye ku biro bya Sere muri komine Kibondo icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa gatanu. Iyo nama yarifatiye kurabira hamwe ikibazo cy'imibereho y'impunzi, kutaronswa imfashanyo zihagije nk'uko amategeko agenga impunzi abisaba, umutekano muke bibangamiye impunzi n'ibindi bitandukanye bibangamiye impunzi muri iki gihe. Uwo mutegarugori Rehema yavuze ko Haseri isanga ingingo zafashwe na PAM n'andi mashyirahamwe atandukanye zogabanya imfashanyo ari guhonyanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'ubuzima bwa kiremwa muntu. Imfashanyo zigenewe impunzi zitangwa na Haseri gusa, ariko mumenye ko dufashanya n'andi mashyirahamwe yo mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Akarorero hari ishyirahamwe PAM itanga ibiribwa, hari UNICEF yita ku bana, hari n'andi yatandukanye yita ku magara y'abantu, inyigisho n'ibindi bitandukanye. Uburenganzira bwa kila muntu gufasha impunzi kugira ibibazo byatumye bahunga bikemuke.
Ni jukumu la kila mmoja katika dunia mataifa yote kuhakikisha kwamba pia wakimbizi wanapata suluhisho la kudumu.
Kubwiyo mpamvu zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta bahase guhagurukira amashyirahamwe yose adakurikiza amategeko mpuzamakungu canke zikimurirwa mu bindi bihugu ikurikiza amategeko agenga impunzi kugira zibe mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka.
Bisaba ko nka yoweni yoreba nk'ukuntu twunguriza handi twebwe dusingorane tukaronka n'ubundi bihumbi bya kabiri cyangwa binasohotse ega no kujya hanze byiza mbere ni nkayo ari nk'icyumuntu yishoboreye nta handi umuntu yoshikira. None rero kubera ko ngutiga abantu yigaburira we UN nirabe hani hani hadukure ko turafise ingorane
nta kintu kimwe navuga yuko kinezereje impunzi kirimo bavyumve kabisa abashobora kuba bo twumviriza irijwe dutunganirizwe tubeho nk'abandi tubeho nk'izindi mpunzi irimo bindi bihugu mu Rwanda turumva mu Rwanda ko babayeho neza. None rimwe mu myaka ingahe nta kintu na kimwe twashobora kuvuga ko kirimo umutekano ko tuhabaye mu mahoro.
Nuvuga yuko twebwe dufise ivyiyumviro vyinshi dushobora kuvuga muri kahise kacu ka kandi mushobora kubyumva mukagira ico mudufashije kwe turasaba mutumvirize umwe umwe gato kiwiwe uko abantu dusanga ibibazo niho namwe mwomenya ati uwaragowe canke ubuntagowe
ishame rya onu gitako biribwa pam riheruka kumenyesha ko yagabanije biribwa ryahora ritanga ku mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku mvo z'ubukene bw'amafaranga uretse ivyo minsi yose impunzi zivuga ko amategeko azigenga yama yaho nyanze mu mwaka uheze w'2022 leta ya Tanzania yaragabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi gutanga ifashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo kubarabuza impunzi kugira zitahe ku bwinshi naho icyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarakemuka kuva muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta James Jovini ku bwijwi ry'Amerika.
Turagushimiye James muri ko murabandanya kumiriza iradio nk'ijwi ry'Amerika isamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva ku itariki 15 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki 15 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2023 ikiyaga Tanganyika kizoba cugawe mu bihugu bine izo navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasia ya Kongo, Tanzania na Zambia. Abatunzwe n'umwuga wo kuroba mu Rumonge barihebuye ko kubaho bizobagora muri ico kiringo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi babasaba kuvyitegurira kuko ingingo iterezwa kuja mu ngiro. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Thierry Yves Ndayishimiye.
Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je ndobisaba rofi 96 sinzi ati bazobaho gute kuko reba tuzwi ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi
rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi aha twimva ati tugiye kubaho gute duhungire he nibibazo gusa
tubisoma babaro munini cyane kuko twega twa dutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwega tuko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twa itofisi
nyakuba mushikiranganji wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko nizoba yitwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiyo none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye porojimeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanya
nukuni barabu kunu kure leta yoshira kuyigora barabu kunu byosha bikahinduka kubera nta bugara n'ubuga ikiyaga kuko ngatwa apishi benshi kandi tugapishi nakanda kazi tukora taraka nyine niko kazi katutunze none bamise bugara ikiyaga tubaho gute
abone barubyi bo kumwe hawo mu Rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugara ikiyaga amezi atatu hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi garitse kuroba nkuko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro. Ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye ari byo u Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia. Abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17,000. Amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi. Gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira, kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha. Nawe nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu, ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka. Ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi. Imikeke mibisi usanga batereka imikeke kine ku 5,000. Muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugwa 60,000 ku kilo nkuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza. Imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba, iyo nayo igugwa nabifise. Abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye. Mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi umwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ingingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deon Duwayezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisanga ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi umunani ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobye ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera abarobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nukuri iyo ngingo ni hamwe nyina tawuping ingingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegeme icyonzi cyo muri amezi atatu ni ugupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gwikende ngene bazoyiga sinzi ngene bagiye kubaho ni ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugize amezi atatu zitaboneka muga muri aya mezi abiri habonetse ifi tutari twiteguri kuko zabonetse ni kubera bari bugayikiya imana niyizi ngene itanga ibyo binyabuzima biri mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati Jehuden nafashe mu ibanki sinzi ukugene bizogenda
kwe tukibuzamo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no siri fyombo mu mazi fyombo mu mazi fyombo bitanu umukino gihere naye maze kuri amahera make se bwamaze kuri ayo mahera ubanki inyishyo amafaranga 6 miliyoni 40 iyo je miliyoni 40 nibwo garatanganye kumwuga gahagarara nzoyakura
inyuma yayo meza atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
inyuma ya meza atatu tuvugise mukuri amato yose azuba yarapfuye amabateri azuba yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukorwa ku miliyoni 2 kugira uje kwizera rero amato 4 uko kwipakiye bifisha amato manimani nabi na maranfor 2 ayo mato yose ku bwato bumwe twari miliyoni 5 kugira uje kwizera rero utangwe gusazo usuye muri banki kwa kindi ngurani n'utarayiriha ntiyo bazoduha igipe gifisha amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezure n'inusu cyora amafaranga ngana uko ufata amabateri 6 gwiza 5 ku ipezeri nari mfisa 5 uzo mumvye amafaranga menshi cyane gose
abarebye nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo meza atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye
kubera rero iyo ntunganyo yayifashe kandi twe tudashoboye kuyopoza nirabe nasico yateguye kugira ngo natwe ubuzima bwacu bugume bwendereya kuko natwe turi bene gihugu aha benshi abarubye bagwaya amahasi imitima ne hamwe nyene ho kwihenura urumva tugenda twaribereye abamoro bivuga ko ati ni gupfa ni gupfa ni barabe rero mu byo batunganize ni inama sikiranganze basubiremwo hama barabe benatwe ingene kugira ngo amagara yiwacu ntasinzikare kuko nta yandi mikoro dufise nta yanyene
abarangura amafi bakaja kuyadandaza mu masoko atandukanye bo bavuga ko imitahe yabo izoca yicara n'abatekera abarobyi ibyo bafungura bitwa abapishi nabo nyene ingorane zizobashikira
umuryango wajye warutunze ni kiyaga kandi byose byava mu kiyaga kandi byo twakora byose ibyo tujya mahera y'inzu n'ibindi bindi abana nabo urabizi uko abana bubu inzara ari atari ingorane nuko ntibabirabikuntu ubwo bigenza nimba n'ukuri tuge ntituvyaze kugara ikiyaga gusa ntibarabikuntu basi bapfuma bagirane baraba n'ikindi kintu bazi bashaka kutufasha muri amezi atatu mu gihe ikiyaga cyo cyafunzwe
uyu mudandaza w'indagara mu isoko imakamba ati kugara ikiyaga mu gihe ibifungurwa byazimbye ni ugusongera isibe
leta ariyo duhanze amaso kuko hamwe yo kugara ikiyaga abenegihugu bayo badafise biharaje bikwiye nibihari biryumuntu yemera byo cha bigenda gute igihe ubwo bwo ngo barugaye amezi atatu bariko baragiki unubusuma gorenga uko umuntu abyiyumvira kuko ho binzara isumba niyari hari narijya twari turushe turarushe cyane inzara iriho mu bene gihugu hamwe rero bugira bati bagomba bugare uruzi hoho byoba byunyutse n'ivyaho byo huhuka
n'amakomine asandwa afise imyeha kukiya gatanganyika nayo nyene azohomba muyo mujimene numujena ma wa komine Rumonge akaba afise namato aroba
mubagiye gutakaza nyanza lake na Rumonge me mu tabugara abantu bambe bazotakaza amafaranga menshi kuko abarovyi ubaravye amafaranga binjiza yara amafaranga menshi akarero urovyi foroma indagara ivuye mu ruzi n'ibyumbe bibiri igashika ngaha wiranguye bibiri wijanye mu muduga kari mu muduga bujumbura igihumbi iyo ni tax communale bagenda bararira rerumva ya mafaranga yaharuye ku munsi na mahera menshi cyane kuko komine hagera ku munsi kinja 3,400,000 emema million
ndiyunze amani adandaza amafi yabitse muri bya byuma bikanyisha aho mu Rumonge niyemera kwa mafi yagabanutse muri Tanganyika
leta icyo yomenya amafi muri Tanganyika ntiyagabanutse ariko ikibuze ibikoresho bari kwarakoresha ubu ni vya kera cyane ni barondi ubundi buhinga gukuroba mu kiyaga Tanganyika bujane n'igihe dufize ngezemo ibikoresho bakoresha ubu bimaze imyaka nk'imyaka ijana tukoresha ibipe kandi hari ubuhinga bushasha nibazane bahinga barobe kugira leta igiritira mbere n'abanyagihugu
abo batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba
twese tubona ingingo ya leta nta uharana leta ikwiye kuza kuva batu baraza ubwa mbere atubwiza amanama ntibagarutse bavuga ngo azuruka abantu batwigize kugira tubasigure tubabwire ibazo cyibazwe dufise mu kazi ka misi yose leta ikwiye kuraba nkuko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari bihugu bine abandi ko barigizwa turavyumva Kongo ko barigizwa taza kwarigiso jambe ko rabigiso nazwe ntubarunka abantu batwigiso kuge tubabwira ibazo fyi wacu
muyo mpujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburobyi bo kumvirizwa
kubganje bene umwuga bene kirovi abene gihugu nibicarane na leta kuko irafise abayiserukiye abashinga mateka abamambura ko se kominale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika
uwe mbere tanga n'ukugene uburobyi bwo bandanya kandi amafi akaguma gwira
tutango ikabongyo Tanganyika ruherera tukaca tuza gushika kuri muguruka kuri nyengwe tukugara meza ne ntihagira umuntu arobera ameza naheze muri uyo mwanya twaza twarobera mu Rumonge namagara ebujumbura rirana haheza meza ne hariya tukimukira muri Rumonge Rumonge tukava kuri nyengwe gushika kuri ruzibazi tukarobera meza ne abarundi kugira bakirinzara muri ico giye nitwaje bujumbura muri yanda meza ne umva kwa rumwaka na meza abiri tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri Rumonge no muri Nyanza lake
ibyo rero arabifitiye cemeza igihe uburundi bwari mu ntambara hari gice cikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano inyuma ya meza 8 atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntiturarugera ko kugira ngo tubike izo twofungura muna yo meza 3 kuroba bizoba byahagaze
ubwo rugero ntago turasika ko kuko nka twe dukora uwo mwuga ayo mafi yo kuyabika mu frigo ubwo buryo ntabwo dufise wadufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imani hayira zitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indengishice tukugara tukataha mu mihira mu miryango
umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kwiyonga ingo ari ntabanduka igihe yari unami kigoma yo gutegura ishugwa mu ngiro giyo ngingo kuri uyu wa 12 ndamukiza yamenyesheje ko nubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafa hona muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'Uburundi Tanzania Kongo na Zambia bariko bariga integuro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugara Tanganyika mu kiringo c'amezi 3 kuva kuwa 28 ndamukiza kiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari bine ku kibazo cyo kugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura Deo Nduwayezu agira ati
chetuwa sana kwa kukute gula njene wakabizirikana mwameza tatu bazoba barakole windi wikogwa hakuna gafina wanyene wabizirikana kwa mwameza tatu nyuma yayo bazoba kafungura batarinze kuhiruka chani kani kazoba ngilango kari kurugerorushimishiji
kubarabji wafisa makenga kubazo hava basanga kuroba vijara haga litwa muburundi busa uyo muyobozi mkuraje kuburabji arabare mesha
utubugana ya kuwa mwesha makuru tulichigoma kuchaya hamwe nabandi bihugu bwo bihugu bine ubonye tuko turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mu cyikingo cy'ameza 3 nimugira makenga rero aba ropsi n'abakora mu cyo gisata cy'uburozi ntibagira makenga n'ukuri surundi busabuzo kugara ahubwo mbere wanashima vyasabwe nabo bandi bubindi bihugu kuko barabona ko bateka kwakuza amategeko
abakundaga
aha kandi niho turangirije ibiganiro byacu twabateguriye kuri saha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngiga bw'izuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro turabateye akamo mubandanye mwumviza kandi ibiganiro radio ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.